Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inundu.
Ndabaye mwiwe mwebwe mwese bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kaze murano makuru 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 yaranze inundu turangije mugira mushikirizwe na Parfait Mudasigana. Turaza kwibanda cyane cyane mu makuru y'amagara y'abantu aho Burundi bugejeje mu guhangana n'ikiza cya COVID-19. Ano makuru tuyahere mu migenderanire y'u Rwanda n'u Burundi. Abategetsi bo mu Rwanda nabo mu Burundi barabandanya kubonanira ku mipaka ibyo bihugu bihana inyuma yabereye ku mupaka wa Ruhwa mu ntara ya Cibitoke ku igenekezo rya 17 za kuno kwezi. Kuri uyu wa mbere uheze abarongo y'intara za Kirundo na Muyinga bahuriye n'abagenzi babo b'u Rwanda barongoye intara zo mu manuko n'ubuseruko mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo nama yabereye ku mupaka wa Gasenyi Nemba ku ruhande rw'u Burundi yari ifite intumbero ngo yo kunagura imigenderanire hagati y'ibyo bihugu yari yaratosekaye kuva mu mwaka w'2015. Ngo n'icyizere n'icyinshi ku banyagihugu bo muri izo ntara ko bagiye gusubira kugenderanira. Mu makuru nayo y'amagara y'abantu ibitigiri by'abandura umugera wa COVID-19 ngo byaragabanutse cyane mu Burundi byamenyeshejwe n'umugwi w'igihugu wo kugwanya umugera wa corona muri icyo gihugu. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru ku muhingamo wo kuri uyu wa kane uheze, Dr Tade Ndikumana avuga iyo mugwi amenyesha ko ibitigiri by'abandura byavuye ku bice 5% ubu bigeze kuri 1.6% mu gihugu. Kubijanye n'ibikogwa byo gutanga urucanco rwa corona, uwo mugwi umenyesha ko abashika ijana bakirwa kundwi kundwi. Kurikira muganga Tade Ndikumana.
Hari ibaro byari byaduze mu ntara za Ngozi, Muyinga, Kirundo no ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ariko uno munsi mwabonye yuko turavye hagati mu gihugu hariho intara ata muntu naho twopima abantu bashika 1,000 tubona yuko atawanduye. Aha mu gisagara ca Bujumbura naho nyene yaragabanutse ku buryo bushimishije. Turabye rero muri rusangi kubandura tugeze ku bice igice 1.6% tuvuye hafi aha mu gisagara ibice 5%. Numva yuko ari intambwe ishimishije. Ubu rero icyo tugiye kubandanya ni uko duhimiriza abenegihugu kubandanya bipimisha kenshi gashoboka, kuko twabonye yuko ishobora kudushitsa aho tugaruka kuri bya biharuro byitwa ubusa, kuko birashoboka. Mbega none ko dusaba abenegihugu kwipimisha, ibipimo birahari birahari. Twabonye yuko haba ama test rapide cyangwa imiti kubanduye ibi mu kigo Kamevu, ibintu bimeze neza. Nico gituma dusaba abenegihugu rero kubandanya umwe wese yikingira akingira n'abandi. Kuvyerekeye incanco tuzitangira mu kigo kijejwe gucandaga PEV, kandi yuko abantu turaje ku ndwi bashika ijana baza kwicancisha bakabikora ku bushake batsinye n'urupapuro rwerekana yuko atagatwagiyemo.
Leta y'u Burundi yategerezwa kurarika abanyagihugu bose kwitabira urucanco rwa COVID-19, kuko incanco zose muri kino gihe zemejwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS. Akamo katewe na Komeko na kuza umuhinga mu bijanye n'indwara z'ibiza ku makenga nayo y'abategetsi b'u Burundi mu bijanye n'incanco. Komeko na kuza asaba umushikiranganji w'amagara y'abantu ko yokwikora ku bahinga bo muri ubwo bushikiranganji kugira bagire ubushakashatsi kuri izo ncanco maze baheze bajijure abanyagihugu. Kurikira Komeko na kuza.
Nta rucanco rwa ngo rutasuzumwe n'ishami mpuzamakungu ry'amagara y'abantu. Ni ukuvuga nka nyinshi zarihuse kubera ingo zibiri nyamukuru, ni ukubera tekinoloji, ni ukuvuga ubu buhinga bwo gukora injanjo bwihuta. Hanyuma ica kabiri ni uko habonetse abantu benshi bakorerwa kugeragezwa, ni ukuvuga nta rucanco rutageragezwe ku bantu barenga 30,000 gushika ku 40,000. Murumva rero gushika ubu urwo rucanco rugararaba yuko rufise bimwe twita specificite canke sensibilite canke selectivite, hanyuma tukaraba nizo twita inokwite, ni ukuvuga rurihariye nta kindi rwonona mu mubiri, ruzana abasoda bakingira iyo COVID. Hanyuma kandi ntacu wonona haba ubu canke muri kazoza ku buzima bw'umuntu. Nibyo baraba ziro vyamaze gusuzumwa. Nta kamaro kubaho ko guca umutima abanyagihugu kugira ngo ntibafate urwo rukingo. Leta yategerezwa gufatira ku bice twokwita vy'ubuhinga Rero turamaze no kubona kandi yuko abaruhawe badapfa hari igeragezwa ryabaye muri aba bantu bafite imyaka myinshi muri aba bantu bafite indwara ngendanwa baba bantu badagifise abasoda bakwiye mu mubiri bajya kwitare des minutes de prime abo bose baragaragaye yuko ubwa mbere bataracandwa carabahitana gose ariko ubu siko biri ubu mbere ntibashika n'icya gatatu ubu usanga mu bitaro huzuye batacanjwe kandi ubu basinzikara bakaja no muri bijya byumba by'indembe umuti wose n'izindi njanjo zose nuko zabiza gasama zabiza ubukangwe zaba za pneumoni ni ukuvuga umusonga nta rucantu na rumwe rubuza yuko umuntu aba atashobora kurwara iyo ndwara na kwijana kuko urwo rucantu nkuko nakubwiye rurafise ibirango iyo barugerageje rukarenza 90% 95% urumva hariho 5% rudakingira iki nacyo umuntu yomenya nuko urwo rucantu ruhawe ruraheza rugakinga yuko usinzikara uwo mushikiranganje w'amagara y'abantu rero niwe afise ubwo buhinga bwo kugenda akarondera ibyo batazi bakabimenya kuri urwo rucanjo nk'ibi twuzi nabo bakabimenya hanyuma bakuraho urujijo cyane cyane urujijo rujanye n'ibibazo kumbure byaba vyinyegeje inyuma byaba iby'ubutunzi byaba bya politiki kugira ngo bamurikire bereke abo bakuru n'abanyagihugu yuko urucanjo ari kirumara mu kurwanya ikigeza cya COVID-19
Inzamba
amakuru makuru kuri radio Inzamba arabandanya umwe mu bantu bakorana n'abakozi b'umugwi SNDB hamwe na sentare yawo yagirizwa gutoreza ibiturira abakozi mu bahungutse yarahagaritswe n'igipolisi muri komine Nyanzarake abanyagihugu basaba ko hokorwa amatoza no kubakozi ba SNDB bakorana nabo bagahagarikwa bagakubita intahe mu gahanga inkuru dushirizwa na Prosper Zisabira
Sayinzoga Enoke yahagaritswe n'igipolisi kuri uyu wa kane ku muhaniwe uri ku mutumba buheka wa zone Kazirabageni muri komine Nyanzarake abaye uwa kabiri ahagaritswe yagirizwa kwegeranya ibiturire by'abakozi b'umugwi SNDB na sentare yawo nkuko bivugwa n'abanyagihugu babinyanzalake uwo Sayinzoga Enoke yahagaritswe n'igipolisi cyariko kirondera abo bita abakomisiyoneri bamaze iminsi barondegwa baba ngaho muri komine Nyanzalake bavugwa mu itozwa ry'ibiturire batoreza abakozi b'umugwi SNDB hamwe na sentare yawo ivyo bikaba vyabaye inyuma yaho imiryango ine iva muri iyo zone nyene ya Kazirabageni yagiye kwitura buramatari w'intara ya Makamba Françoise Ngozirazana kwa 14 Gitugutu ni nyuma yaho sentare idasanzwe ishikirije amatongo abahungutse bakagiriza abakozi b'umugwi SNDB kuhengama bivuye ku biturire bitangishwa n'abo bita abakomisiyoneri uwo Sayinzoga Enoke akaba ahagarikiwe inyuma y'uwitwa Runyabuye Andre Batazira Kararoshe ahagarikiwe araheze indwi zibiri imiryango itari mike ikaba yari yahavuye ijya kugariza ku gipolisi Nyanzarake kuwa 18 z'uku kwezi aho bari bumvise ko igipolisi kigomba kurekura uwo Runyabuye Andre abo banyagihugu bo muri zone Kazirabageni bagiriza abo bakomisiyoneri amwe n'abakozi ba SNDB na sentare yawo ko bacimanza bakoresheje ibiturire aho ngo ni mu gihe hari n'abacirirwa imanza batigeze bahamagagwa mbere bamwe batari no mu gihugu aho abo banyazwe amatongo bakavuga ko nayo matongo banyagaho na SNDB hamwe na sentare yawo batanayashikiriza abo bayitirira wacakoteshwa nabo bakomisiyoneri ku kiringo cy'imyaka iri hagati ya 15 na 20 ayo mahera avamwo nayo akaba ariyo aheza agakoreshwa mu gutanga ibiturire ku yandi matongo ayo makuru nyene akavuga ko abari basanzwe bakorana n'uwo mugwi muri ivyo by'ubukomisiyoneri bakaba benshi baciye bahunga abo banyagihugu bagasaba ko amatohoza yokogwa no mu bakozi bo muri SNDB hamwe na sentare yawo kugira bakurikiranwe Enoke Sayinzoga rikaba rigize kabiri ahagarikwa muri uno mwaka kuko yari yarigeze guhagarikwa n'iperereza mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2021 Radio Inzamba twagerageje kurondera urongo yo mu gwi SNDB mu gihugu ariko telefone yiwe ntiyadukundiye
kuba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yiyemeje kugwanya igiturire bisesa kugwanya amatungo ya leta yarerekanye ko ako kabi kigaragaje ariko ubutungane ntacyo buriko burakora byashikirijwe na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme gishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo mu kiganiro y'abamenyeshamakuru kuri wa gatanu heze kubwiwe ngo hategerezwa gusubizwaho inzego zigenga zigwanya igituriro zigatohoza ku madosiye akomakomeye abavyagirizwa bagakubitwa intahe mu gahanga umviriza
turabyo no munsi haragahaze kugira igwanye igitureri bandanye n'imera neza kuko turabona ama dossier yagiye ravugwa mu isi heze mu bushiranganje bwa ca leta mu bushiranganje bw'ubudandaji naho bushiranganje yabogojwe hariho ibyamabaraje kajeke hari urugomero rwa mpanda hari byavugiye mu giheta hari raporo rya bari bashyizeho ngo izokwerekana ingene abakadire bigenjeje bariko baraheza aya mamanda ko badashobora kuba baranyono y'amatungo y'igihugu urabona n'ibi byose byo kwerekana amatungo yawe ko bitari kubirabo twere tubona tuti hari inzego zitariko zirakora akazi kazo kuko amaze kuboneka hari inzego zitariko zirakurikira zigatanga raporo inzego zigatangura zigakora zikerekana neza ibintu ingene biriko biragenda nizo rero za Cour des Comptes hashobora kuba ubugenzuzi bukuru bwa leta na Ombudsman ashobora gukora icyo gikorwa ndetse n'ama commission parlementaire n'abashingamategeko ashobora kuba tugire enquête turabize ibintu ngo byaragenze ingene ifaranga ryo mu gihugu ryakingiwe utungane bwategeza guca buko ibyo twarumvise babukarira none bwo buri hehe ko za nzego bazikuye dushobora gufata mu kuri amatohoza none abona amapartiro ndetse n'ashitangura gukora bene ivyo ni uruhe rwego rutangura kukurikirana ibyo kuko si leta yinda no kuhura uruhusha iyo ibintu byo byabaye ni inzego zo zaraba habaye igiture zigakora amadosiye zikajyana mu butungane leta si yinda kuba gukurikirana iyi dosiye cyangwa iyireke oya urumva rero mu giturire ndabona umengo hari akantu gahaze nibaza yuko kugerageza leta ikaraba kugira ihindure umukenyuro n'ahantu twabonye ko turasubira inyuma ibyo rwanda giturire rero birasaba ingufu nyinshi ari kuko nuwo yaba yagize cyangwa yavuzwe muri iki niki mu isanzwe yo kwera cyane akangirizwa ibyo bi hanyuma abashoboye kuba bakoze bagafatirwa ingingo mu bijyanye n'amabanga bagahabogozwa kandi twumve ko ababogozwa baca barondera andi mabanga baza baraho batwara hari umengo nta cyahindutse
abakozi b'igisata titre foncier gitanga impapuro z'amatongo hamwe na cadastre bamaze amezi ane bataronswa agahembo kabo bavuga ko ubuyobozi bwabo kuva bagiye hamwe na cadastre bari bemerewe ko agashahara kabo kagiye kwisununura none ngo babuze ako karusho bongera babura nayo bahora bahembwa basaba ubushikiranganje bakukira kubatunganiriza kugira bashobore kubaho n'imiryango yabo inkuru twateguriwe na Trifine Kaniwabo
Abakozi b'igisata titre foncier gitanga impapuro z'amatongo hamwe na cadastre bavuga ko amezi agiye kuba ne bataronswa agahembo kabo amasoko ya radio inzamba muri titre foncier avuga ko kuvaho bagiriye mu buyobozi bumwe n'igisata cha cadastre national bari bazi ko hagiye kuba karusho kumishahara ariko bavuga ko batararonswa nayo bari basanzwe bahembwa bagasaba leta kubatunganiriza
juye gushika nisa ntiturahembwa hanyuma kucaga ngo turi muri leta ntoki yateye isoni bari bafite ngo batwongere ariko minisitiri aca avuga yuko ngo batutwongera usanze umuntu akora baramwongera akamuha umushahara ubona ariko ibyo ntibibaho none ko mutwinye basiri mu duto mwahora muduha gushika nisaha ntibaraduhemba bavuga ngo bisobanuye muri conseil de ministre gushika nisaha ntabyo baratwara
amakuru ava mu gisata cya titre foncier gisanzwe gitwarwa mu bushikiranganje bw'ubutungane avuga ko basanzwe binjiza umwimbu uboneka mu kigega cya leta bakavuga kandi ko umuyobozi wabo amaze kuja kwishyuza akatari gake mu bushikiranganji ariko ntibaheze ngo baronswe agahembo kabo bavuga ko bagiye kwicwa n'ubukene kuko no mukurumika abana ku mashuri bitaboroheye radio inzamba ntitwashoboye kuronka kuri telefone Salomon Nibigira arongoye ico gisata cyo kimwe n'umufasoni Janine Nibizi aramutswe ubushikiranganji bw'ubutungane kuri iyo myidogo yo kutaronswa agahembo abakozi bo mu gisata cha titre foncier
arakoze Trifine Kaniwabo bamwe mu afisi amatongo muri kizingwe bihara zone Kanyosha muri commune ya Muha bemeza ko batisanze ku ntonde abandi nabo bakavuga ko ibiriko birakorwa n'ishyirahamwe ry'abafisi amatongo aho muri ako karere bidahumuriza bose nk'akarorero hari bamwe muri abo basangije ibibanza ibishobora gutera ingorane mu kuronka impapuro ziranga ibyo bibanza Ido nido na Beni Akselakana.
Abo banyagihugu bafise amatongo muri kizingwe bihara batonze nk'abandi kwisangwa yo kwerekwa amatongo yabo muri ako karere ariko bahashitse bamwe baribuze ku ntonde zerekanwa n'abarongo ishirahamwe y'abafise amatongo muri ico kibanza APTKB mu funyafunyo y'igifaransa. Ibitashimishije aba banyagihugu kuko bo bari baziko izo ntonde zimanikwa ku mugaragaro nk'uko umushikiranganji yari yabishikirije mu nama yari yabahuje na banyene amatongo ku igenekerezo ry'icenda ukwezi kw'icumi muri uno mwaka. Abanyagihugu bafise amatongo muri kizingo bihara baseye bwose ko bagiye gutunganirizwa, bavuga ko ibintu bitoroshe kuko hari abasanze basangijwe ibibanza abo nabo na batarenza are zitatu. Ikibabaza nuko abo basangijwe hari abatazinanye bagasabwa kuca bariha amafaranga yose, kandi nk'umwumwe usanga afise are zitatu canke zibiri. Ikindi babwirwa nuko ibyo byo kuriha bitihuta, ahubwo basabwa kurindira abafise hanini kugira babanze bahabwe byose kandi barihe nabo bazoshikirwa hanyuma. Abo banyagihugu bamwe bemeza ko ari abasangwa babona ko bariko bararenganywa kandi bariko baranyagwa utwabo mu gihe mu kwiyandikisha bemerewe ko atangorane bafise kandi amatongo yabo ariho. Kubera izo ngorane zose ibyo bikorwa ntibiriko biragenda neza, nko ku munsi wa mbere mu bababa 65 bahawe abarenga 20 basanze harimo amahinyu, ibyatumye ibikorwa byo ku munsi wa kabiri bidakorwa neza kubera abaza gusaba gutunganyirizwa. Ibyo biruko mu gihe demokrasia isanganiye umwami umushikiranganji w'inyubakwa za leta n'uburaro yari yatanze indwi zibiri kugira ibyo bibanza bizobe byatanguye gutangwa, kandi akaba yari yasabye ko vyotangwa ku mugaragaro. Sanganiye umwami akaba yari yemeje ko ibikorwa byo gutanga ibyo bibanza bizoba byarangiye ku wa 15 ukwezi kw'icenda uyu mwaka turimwo 2021. Uyo mushikiranganji akaba yemeje mu nama ko n'ibicapo byacapwe kandi byakoranywe n'impande zose, naho hari abanyamatongo baho muri kizingo bihara basavye ko abari mwishira hamwe APTKB badakora neza ku mugaragaro bosubirizwa ibyo uyo mushikiranganji atashigikiye. Twarondeye abarongo ishira hamwe APTKB kugira bagire ico bashikiriza, yaba uwurirongoye canke icegera ciwe, telefone zabo zari zizimije.
Arakoze na Beni Axera Kana mukusozera ano makuru makuru yaranze inondwe kuri Radio Inzamba. Bamwe mu bantu biyunguruza bakoresheje ibarabara Rumonge Bujumbura baratewe umutima uhagaze n'ubusuma bwadutse kuri iryo barabara mu masaha y'ijoro, bavuga ko hari abagabo bambaye ibikoti birebire bategera imodokari bagasahura ibiba biri muri izo, abafata ingendo bagasaba ko igipolisi cyofata mu minwe ico kibazo. Nino kuri ayo makuru y'umutekano muke dusozereye ko ano makuru yaranze inondwi kuri Radio Inzamba. Mwari kumwe na Pastor Mudasigana, mugire uw'Imana mwita neza.